Turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazwe mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu mu karere ka Nyempundu turi muri zone Nyamakarabo Komine Mugina intara ya Cibitoke bateshejwe izabo n'imyuzura y'imvura haraheze imyaka ibiri basaba gufashwa
nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amanyo kubura amashuri byose biratugerameye
cyo twari tufise twikora ko cyaratwawe ngeze ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi
aba ni bamwe mu banyagihugu bateshejwe izabo n'imvura ihitiye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya maradio yanyu Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa ku Burundi habanyagihugu mu karere ka Nyempundu muri zone Nyamakarabo komine Mugina y'intara Cibitoke mu buraruko bushira urengero bw'ico gihugu bamaze imyaka ibiri baratesheje izabo n'imyuzura y'imvura yababomore amazu itwara n'indimiro zabo basaba gufashwa tumwe mutuzu bari barubakiwe bemeza ko tumaze gusenyuka mu gihe hari n'abatigeze baronka utwo tuzu umenyesha makuru y'ijuru rya Amerika I Nairobi muri Kenya Elo Jurika neza afise ibindi kuri no nkuru
kwebwe amazi bwo badufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yo yihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburisha itindi yorarama
Wana mukenyezi Josine ntiranye bagira amwisite yagisheke ni muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara Cibitoke mu buraruko bushuburengero bw'u Burundi wone bagenze bahaje inyuma yo kurizabo nababo mu myuzura y'imvura yahitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kwa kane rishiru wa gatanu ukwa 12/2/2019 yemeza ko basana baba mu misaka kandi ku imvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera gutinya ko uto tururi tubarwa ko
atuhabaye nabi cyane baduhaye ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha mabati turiyubakishiriza abatari bafise amikoro byarabananiye kwebwe amazi bwo badufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yo yihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburisha itindi yorarama
Claudine Muhimpundu n'undi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umuntu wana hatabwanwa afise
nanje rwanje yarakorotse rekane n'umubanyi nayo nyene yarakorotse byakorotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amanyo kubura amashuri byose biratugerameye
sinasinzi kuri yowe yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi
bamwe twari kose turubaka hama tumaze kubaka radisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe bivanye no kubera ko ibikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nkwijyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane
yongera ko n'inzara yabaye inzara giza izuri inzara
twara kubiswe bidasanzwe n'inzara kubera ko nta kintu twikora ko cyo twari dufise twikora ko cyaratwawe urubura rwaraguye jo bundi kabisa rurabikubita bidasanzwe kugeza ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi
Celestin Seramba na baraje gushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari habana dufise biga bwo isahane bakironkano biga bitewe nuko bugayo amashuri abiri bose baruga bashira kwigufuri amashuri n'ukuvuga ahanyamakarabo tugiye kwandikisha abana hari rusanga bigoyisha sanga umuntu amahera bakotsa kivugo sangane bari kwa samahera y'umukotsa kivi nako kagwa kamera mukotsa kivi no ahago n'icyo mugabura mwije bakibuze
tuma misago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kubura uko bagira
uya umuntu wari wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari guseka mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora baseka bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye guca udufaranga bwavuze baronka kunye abantu babayeho nabi abana kuryama ubu ni gukubita ahantu habayeho nabi ntadutara dufise kandi mutucuba kababwa bati ni munyarutse tubahe mirasire ni munyarutse tubahe ibyo muryama ko amamatera arahari byose biratunganije tubayeho nabi nta karago ntaki
izi mpungenge z'abari mu site ya gisheke ziremezwa na musitanteri wa komine Mugina Juliane Ndayihaya yabwiye ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba byatorewe umuti
ego cyane cyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturagishinga ukijanye n'inzara bafise turabizi cyane tubandanya dusaba bagira neza kugira turabe yuko mu byukuri boroso byo bafungura bitwicaye tubanda ya dudodora hashoboka hose turagirayo ikijyanye n'amazi nabyo nyene dukomeza turiko turadodora kubagira neza turabise byitsikiro yuko bishobora kuzokunda ubu tuvugana turizera yuko nabyo nyene bizohava bigenda neza kuko baraze dusabye devise zijyanye n'amashure n'ivuriro
reka n'amazi aseduka yemeza ko azosanurwa vuba
abagira neza bakoze birya n'ubu icyo kibazo barakizi ayo mazu ari karabomagura uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bokora kugira abenegihugu babandanye bakingikwe
abanyagihugu bari mu site ya Gisheke barokotse imvura iri mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 27 abarenga 10 baburirwa irengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko icyegeranyo c'ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati kivyerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ishiri ya 5 ukwa 12 mu 2019 mu karere ka Nyembe ndu muri komine Mugina intara y'Ibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi kumijyanga y'igihumbi yateshejwe zayo itarenga 270 niyo yonyene imaze kubakirwa buraro nabwo nyene budashemeye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
eroje uri kaneza urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi ibanke yitiriwe urwaruka yitwe bije isabira bakiri bato na cane cane abigeme gu karihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanke mu ntumbero yo kuronka ingurani ubuyobozi bw'iyo banke bwabivugiye mu ruganda rwa rumaze iminsi 3 ruhuriramwo urwaruka ruserukira abandi mu ntara zose z'u Burundi inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi mu ishikirizo na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
uko bivugwa na Maweimana Marlene umwe mu barongoshira hamwe y'ugwaruka rihungura ibirato n'imikandara musato mu gisagara cha Bujumbura muri quartier ya Kamenge ugwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza kubwo mwigeme haracyakeneye ku gwaruka rugoma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kujya ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa byo kwiteza imbere
hari ugwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane nkuko twabibona nka kera abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukume ngo ari abantu turaba gusubikorwa by'imuhira tutoshobora gukora ibintu bijya na biriya mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kuja mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye kubera tutazi kurondera ucu sanga tuja mu ngesombi mugabo kuri twebwe twaje muri zinyigisho biradufashije cyane ejo tuzogira ico twimariye tutarinze kuraba imifuko y'abavyeyi biradufashije cyane
naho Oda Nduwayezu wo mu cibitoke cha Rugombo mu burengero bw'u Burundi abona ko migeme atoroherwa mu koronko mutahe ariko yakoze neza umugambi wiwe arashobora kuronka abamufata mu mugongo uwo migeme ari mwishira hamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko nishira hamwe ryabo cyashobye kuronka ingurane mu ibanki y'ugwaruka
ubujyo nibworoshe kuronka ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makenya ugatanga umugambi wawe hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banke bije hamuka ukagira plan de faire yawe hamukayizana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni 204 kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye naho twari tugejeje turi mu makoperative imaze guha amafaranga barashitse no kuri tahe bararaba ibikorwa dukora kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga
Christophe Ndagijimana umuhinga mu bijanye no gutunganya imigambi avuga ko kenshi ibituma imigambi imwe imwe yugaruka ihomba ari kubera ko ibayizwe nabi ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka nibiheze ngo byisungwe
kugira ngo wiyumvire umugambi nimba ari initiative transformation il faut d'abord passer nimba mukibitoki bari bagize transformation de demande mukibitoki myembiri yo transformation de passé kiriyo mugambi gacha mwitwari bubanza mugasanga nta myembe iriyo canke passé kiriyo murumva yuko muca mukora kandi muhomba kuko bizobasaba kuzana za matière première ari ya mukibitoki hanyuma muheze mugire transformation abo banza hariyo ku supplementaire ya transport de matière première iba yongereye mu mugambi wacu nukuvuga plan de faire yanyu ifu yikwerekana yuko ivyo mukeneye byose kugira ngo umugambi uje mu ngiro na cyane cyane mu bijanye n'inyubako
Sixteni Yuhire umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe ugwaruka avuga ko igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge ugwaruka mu gutunganya imigambi ari igikorwa bazoguma bakora. Sixteni Yuhire avuga ko rimwe na rimwe ugwaruka ruzana imigambi itanditse neza bigatuma basubizwa inyuma kuyinonosora gutyo imigambi yabo igateba kuronka amafaranga yo kubiteza imbere.
Gutegura neza imigambi ni igikorwa tubandanya dukora kugira ngo gwaruka rutegure neza cyane gose imigambi nkuko twe tubyifuza. Tubandanya tubigisha ubona twakoranije abigeme cyane cyane turi kumwe na Onifame. Imigambi bazana n'ibyo iba iteguye aho bageza mugabo uko iminsi yandiko bagenda tubona yuko bagenda bayinyanyura bayitegura neza gusumva n'uko twakurikirana bamaze kuronka ingurane. Ingurane baronka nazo bakayazura kandi ku nyungu itabaza cyane n'inyungu basaba mu zindi banki na microfinance dukorana kuvuga nk'ubu batugeze n'indwi ku ijana niho turi ubu.
Uwo muyobozi mukuru avuga ko kuva batanguye gukora bamaze gutanga ingurane y'amafaranga ku batari bake nk'ingurane ku mashyirahamwe y'ugwaruka ahamenyesha ko amashyirahamwe arenga igihumbi yamaze kuronswa ingurane kandi agashima ko abarose izo ngurane bariko bararihe ideni neza.
Ugwaruka nezerewe cyane rwose n'umugambi wa leta wo gushyiraho iyi banki ku buryo amadosiye twakira ari menshi cyane ku munsi ku munsi kandi tukaba tumaze no gutanga ayatari make kutudushyigikira imigambi yabo. Ubu abagwaruka rushyiriye mu mashyirahamwe y'amakoperative cyangwa amashyirahamwe no kwita amantreprise komersiyali bamaze kwemererwa guhabwa ingurane bararenga ibihumbi bitatu nyuma ko ari benshi n'abandi rero tuba twakira ku munsi ku munsi bava mu mihingo yose y'igihugu rero barishimiye cyane.
Umufasoni Janet Kem aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka k'umukenyezi Onifa mu Burundi avuga ko mu gihe umwigeme yoshika ku rugero rwo kwitunganiriza neza imigambi imuteza imbere yoba ari intambwe ikomeye mu gushitsa amasezerano y'i Beijing ku bijyanye no gukuraho ubusumbane hagati y'umugabo n'umukenyezi.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tuyafitiye muri kano kanya. Amashyirahamwe 12 adakiranira inyungu za politike mu Rwanda akomeje kugaragaza ko ikibazo c'imikoreshereze n'imicungire y'amatongo ashingurwamwo abitavye Imana kigihangayikishije abatari bake muri ico gihugu. Ayo mashyirahamwe asaba leta kugira ico ikora kuri iki kibazo. Leta y'u Rwanda yo yemeza ko iri kwirarondera umuti urama wo kukivuguta. Eric Bagirubusa arabandanya nino nkuru.
Ibisobanuro by'abakozi ubushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubonaho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye. Abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushakaho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye Imana abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe. Hanze y'ibyo nahabonetse amarimbi abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imva yo gushyinguramo bigihanitse cyane. Bwana Eric Mahoro, umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo, arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu.
Birakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye Imana yaba ari umukire cyangwa umukene abone abashyingura, ariko ukurikije services zijyana no gushyingura hari aho bihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi. Aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300.
Abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko kikibahangayikishije kubera kuburaho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke.
Dushobora kuba mfite akabanza ariko nta hantu mfite ho kugira ngo ndebe no gushingura, bityo rero byansaba gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akangizaho gushingura.
Urumva nta hantu none umuturage agira ho kuba yashingura nk'umurima wanjye nawe niyo uhinze biba bisaba kujya gushaka umurima ku ruhande.
Ni ku nshuro ya 11 ibiganiro nyunguranabitekerezo nk'ibi bibayeho. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange izegera inzego z'ibanze bigasubirwamo. Madame Monique Hussi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage.
Inzego zibanze ubuyobozi bw'akarere haminaroke turongera gusubira muri byo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwiyemezamirimo turiho ubushobozi bw'abaturage tugene ibiciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace.
Itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi kuko gushyingura mu ngo bitemewe. Ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe. Nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbi rimwe rukumbi. Pax Press, umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda, ari nawo wafashe iya mbere mu gukangurira abafatanyabikorwa iby'iki kibazo, ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi, nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturambye ni ugushyira mu bikorwa itegeko ryemerera abapfushije gutwika imirambo, itegeko ryatowe mu mwaka w'2015. Icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage.
Ariko kugira ngo bazane iryo koranabuhanga batwike umurambo mwicaranye, urumva ko ari ibintu umva agiye ntashyigikira kuko byaba ari ibintu biteye agahinda kenshi, ugize kubura umuntu, ugize kumutwika bamurora.
Njye ntashyigikiye ntako byanjye. Ese abana bo mu gihugu abaturage turimo twiyongera ariko ubutaka ntibwiyongere.
Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatowe rikiri mu mpapuro gusa, hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera, ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange bakavuga ko nk'uko uturere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere, twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byawo nawe ukomeza gushimangira kutazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa amarimbi asaga 1400 mu mirenge 114 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Eh, bagira ubusaji bw'i Amerika i Kigali.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aherutse gushyiraho itegeko ry'uko ingenzi mvamakungu zibwirizwa gupimwa virusi ya korona imbere yo kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yaho ubwoko bushasha bw'umugera bwitwa Omicron bwibonekeje muri leta zitandukanye. Joe Biden yarashinze kandi umurongo w'ingene iki kiza kigiye kurwanywa muri Amerika mu mezi y'imbeho ari imbere. Ariko naho biri uko, Perezida Biden yabwiye abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu k'umugambi wiwe atari uwo gusubiza Amerika inyuma hahitiye. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'abarundi babiri baha muri Amerika kuri iki kibazo. Wa mbere ni Jean Paul Rutanaga aba mu gisagara ca New York, na Komode Ndoyobija we aba muri leta ya Michigan. Ni nawe atangura atubwira aho aba uko zifashe.
Muri Michigan ibintu byifashe nabi, urazi ibiharuro bihari ubu igice cy'abanyagihugu nicyo kimaze kuronka inshansho zibiri 64% byonyine. Ni bice cyane, ni bice cyane, kandi Michigani irimo abantu batari bake urukingo rucanco bagwemera n'abandi batagwemera. Nk'akarorero muri inzu nyene guverinoma federali yarutse abasirikare kuza gufasha mu bitaro bya hano abasirikare ashaka 20. Ibitaro bya hano byose biruzuye, byararengewe, abaganga ntabo, abaforomakazi n'abaforoma ni bake cyane ntabo. Ubiraze biharuro tuzifashe neza. Amashure abana baragwaye, abigisha, abakozi, uraze amakuru ku kumusi kumusi birateye ko
murakoze cyane ngose kandi ayo makuru muje niyo kuko nabajejwe amagara y'abantu aho twovuga nk'umushyantare Brian Peters akaba ariwe mukuru w'ishyirahamwe gitaho amagara y'abantu muri leta ya Michigan yatangaje mu makuru yahaye ikinyamakuru na televiziyo ABC ko atabona ukuntu icyo kiza kigiye kurangira abarundi muri ngaho muvifata mu gute mwumvise amakuru nkayo
abarundi turi hano hari no bashya mu imiku ibiri hariho aba bamwe iz'urucandago babyumva kandi badufashe dutwara ibiri n'abandi rero bagenda buke buke bagikoresha imiti wacu kwibikira kwibishushe cyane bakwemeza yuko ari uwo muti birateye ubwoba kuko urazi umuntu wese ubaga usangaza umuntu iruhande yiwe cyangwa umugenzi wiwe amaze kurwara uwo mugera cyangwa yatsinze kajwe n'uwo mugera cyangwa yahitanywe n'uwo mugera.
Icyo kibazo cy'abantu bakinuba urucanco turakigaruka ko ariko nashaka mpera ijambo umushyirantahe Jean Paul Rwitanaga ari mu gisagara cya New York aho mu gisagara cya New York nk'uko twabivuze haramaze kwaduka wa mugera mushasha wa COVID-19 bita Omicron ukaba nk'uko bitangazwa waduki wayaduse bwa mbere na mbere mu gihugu cya Afurika y'Epfo uyu mugera waratandukiye ibihugu bitari bike byo muri Afurika y'Epfo kandi buraya warashitseyo murumva ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika washitseho ariho umugwayi yatowe mu gisagara cyo muri Leta ya New York Long Island akaba kandi n'abane mu gisagara cya New York City aho ni muri Leta ya New York turi kumwe n'umushyirantahe Jean Paul Rwitanaga ibintu byifashe gute muri iki gihe tuvugana Jean Paul Rwitanaga
ukuri kinceke covid n'ikintu abantu bose baze kuko kitanga urumva bwa mbere bayitura hari muri kwa 12/2020 igihe yatera cyane ngaha ni mu kwezi kwa gatatu kwa kane kumwa uheze 2020 abantu barapfuye abantu barahungiye abenge mu bitaro bya arenge batabakozi bariho ubu rero abategetsi batwara uyu mu kisagara cya New York bahaga mu kicane rwose kuko abantu babatikiye ibintu byose barugara nukuri amayoposi arugara aho rero ibintu byiye bajya bikurikirana bagakurikirana abantu barabimenyera hanyuma kino uvuga cyo cy'ubuntu kuri abantu hari ubwoko bwinshi hari ababyemera n'abatabyemera mugabo benshi bubaragwa nk'igisagara cya New York kuri 85% baramaze gucandagwa ariko hanyuma ikintu nacyo igisagara cy'abategetsi b'igisagara cya New York bashyizeho amategeko akazi ya gisirikare ni ukuvuga yuko ujye mu gufungwa muri resitora iyo mu ibare ubwo bategetse ko amashuri yose abakozi baho ubwo abakozi ba leta ya Virginia New York abarimo abantu bose abarimo mu mashuri prive no mu ma na ya leta ubu umukozi wese atako ufati incandago zikenewe batabigize barabirukana
muri leta ya New York no mu gisagara cya New York New York City eka no mu makartiye ari muri icyo gisagara agwiriyemo abarundi batari bake Jean Paul Rwitanaga abarundi bo ariko babyifatamo gute muri iki gihe
abarundi nuko nasanze sibazi ko bikunda burya abarundi nasanze bikunda burasanze benshi baracyitaba icyo tuzi cyo hari n'abantu igihe babimenye hari abantu basa n'abagwa bagiye kwipimisha bwa mbere bakifatanije basanze baragwaye batabizi hari ugasanga mu rugo biteye induru ucyagagisha ntibabyumva nukuri ubu bose barabyitabira nukuri si no kubesha twambara amamaske mu mpande duhuriramo izo turazambara atanumwe duhase urumva kararenga bo ndibona bo twanyowe ugakura mugabo muri santiyena turabyiteguye kuko n'amategeko ya leta ubu byamaze kutujyamo ubwa mbere byari bitugoye mu bwoba abarundi nukuri basirindi bakinisha iyo yaje ishashe bituzuye batubwira naho bari bakuye maske ahantu mu nzu uri mu nzu bavuga ko aho muri muri sale muzambare n'abarundi bazitaba nukuri natangaje
kumode ndoriye bija hari abantu eka abahinga mu byerekeye amagara abantu bamashikije ibiganiro ku televiziyo bavuga ko kenshi na kenshi ibisagara bigwiriyemo abantu benshi baje mu bitaro kubera icyo kiza cya COVID-19 ari abantu kenshi na kenshi batarafata injandago aho muri Michigan niko byifashe
ego niko byifashe iyo dukurikiranye amakuru baratubwira yuko 90% y'abari mu bitaro ni abantu batanga urucandago na rumwe wajya no mu batsinzi kare cyane rwose ugasanga ni abantu batanga urucandago na rumwe ego nibyo n'abazironse barahari ariko bakubwira ko ibimenyetso byabo bidateye ubwoba cyane ntituzi igituma rero bamwe bakibakira kekeranye gufata ubucandago ariko ibimenyetso byo kwingwara yasubire kuduka birahari biraboneka cyagaseseshwa rumuri kandi gateye ubwoba
iharuro ritangwa n'amakora mu bitaro aho muri leta ya Michigan bivuga ko abantu binjizwa mu bitaro kubera COVID-19 biyongereye inshuro 13 ku ijana muri zindwi zitatu zirangiye murashaka kutubwira ikintu yibaza ko cyateye ibyo bintu
ikintu ushobora kuba nibaza inkino zimaze iminsi zibera muri Michigan irafise amakipe abiri y'umusiporo akomeye cyane izo ekipe muri zindwi zitatu ziheze reka dufite ukwezi guheze zahuye n'izindi ekipe zikomeye cyane stade ugasanga irimo abantu bashika ibihumbi ijana mirongo umunani ugasanga nta muntu yambaye maske bariko baragwana mu nda bariko barasomana bariko barabyina hamwe kubera bazi tinze nico kintu ndibaza ko kiri mu bintu cyo bacyatumye ibiharo bituruka rwose inkino hama gukora imanza barasubira kugabanya ibitigiri by'abaja mu masalle de reception imanza ziracakorwa maske ntiraba itegeko hano muri Michigan kuko zari bimeze ubwa mbere ushatse urayambara cyangwa ushatse ukayireka ivyo vyose n'ibintu bishobora kuko byatumye uwo mugera gusubira kwiyongera
ibindi bintu mwibaza ko vyoba bije gusongera isi ibihe nk'uko mubizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose ni ca gihe ubukanyi utanguye gushika eka haravugwa kandi ikibazo c'ubukene bwa foroma namwe mwagicishijemo ivyo vyo muribaza ko vyoba biri mu bintu bituma iyo leta yagiye ku rutonde rwa mbere
ivyo vyose barabivuga iyi minsi mikuru ya umunsi mukuru ukomeye cyane wa Thanksgiving nogeranye n'umuganiro mu Kirundi aho abantu ibihumbi amamiliyoni bagiye kuramukanya bagakora iminsi mikuru nimwe bagireye ko tuba dufite hafi iminsi ine cyangwa itanu atakazi ibyo ni ibintu bishika gake muri Amerika nicyo gituma abantu bahura bagasangira bagafata ingendo ibyo by'ubwoba bisa nk'aho babyibagira bagashyira imbere kunezerwa hanyuma ikindi nacyo Noel igiye kuza bonane igiye kuza iyo ni iminsi mikuru abanyamerika bemera cyane abanyamerika gusa n'abarundi bose ugasanga batwahuye bahuye baryohewe ibyo bindi byo kwiyubara umugera ugasubira kuzibuka uko iminsi mikuru iheze
Jean Paul Rwitanaga muri iki gihe hadutse umugera mushasha mwihweje inkingo zikomakomeye zafashwe n'abategetsi kandi ukuntu abanyagihugu bo muri New York bavyitayeho muribaza ko ubu naho nyene bazofata ingamba zikomeye bakanisha uyu mugera mushasha
nasha kumenyesha ko hano ubu kugira uzume Amerika watakofuse wari icanda bishije n'isi tatwe n'isi tatwe kushika no kandi kana kwatacugwaye ubu batanze amasano 28 kugira uje muri Amerika nta 28 niho winjira muri Amerika wamaze kwicanda gishe kuvyerekeye ibyo duka guhagurukira ubu iyo ngwara ubu abakozi ndashimye abakozi ba leta ya New York bomba nta muri leta abarimu muri ecoprize cyangwa ya leta uticandagishije barakwirukana bataha kandi ikintu nacyo bashizeho nushobora kujya kugurikiye cyangwa kujya hasi uterekane kwa candagishijwe ibyo byashoboka aho ibyo rongo ibi barabikurikirana neza na neza barafata ibikenewe byose kugira bagerageze kugabanya ntibise kumera nk'ibyo twari twaciyemo kuko umutima wari watuvuyemo ubu ni ukuri bari hari ukrido kwicandagisha n'abantu bari kwicandagisha kabiri basaba ngo bicandagishe rwego rwa gatatu ubu mwana w'imyaka itanu gushika ku myaka 17 babasaba yuko bo kwicandagisha ibyo nibyo bamaze gusohora ubu nyine mu mwanya abantu bari ku myaka itanu 17 ubu babategeka ko bo kwicandagisha icandagisha ziriho urumva rero turi kete tugiye turi ngaha
muribaza none ko nk'abantu abo sibo bari mu rwego mwinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batemera ucanja muribaza ko bazohakura nk'icigwa nk'aho muri Michigan yari mu mareta afise abantu batari bake baticandagishije icigwa kirashobora kuba ari uko urucandago rukora
ikintu nacyo nabonye ahantu hari abantu bumva bamabekana ahantu abantu batize abantu batagize amashuri manini niyo ningorane kubasigurira ndabona ngana niyo ndashe abagenzi bamba mu makaritsi twicane zisanzwe ni ukuri iyo babwiye yumva gushamo ubwenge ugasigura n'ibyo byose birakina bumva ibyo kubutema utabye nabiva kungo nyinshi hariho wewe nyine hari imana hariho biriya na biriya ugasanga jo nibaza yuko abatabifashe nabyo bazofata bavuga n'ubundi sinzi ntawuzi imana byayandikiye umva n'imana byayandikiye nari ni ingorane jewe sinzi niba ariko abonyana batazohinduka cyane tumaze imyaka ibiri covid ingabayibwa bayiririmba iririmba ibwa hose atagihinduka ubu sinumva ikintu cyakije batewe kibatera ubwoba
akayino gaduce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhare bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoma ikomeje Jo Diane ni nahazwe yakoze Venuste Nshimiyimana yashize hamwe amajwi ibiganiro by'uno munsi mugira umugoroba mwiza mwanyuma mu byanyu.